Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika ryikwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri mugoroba ku munsi wa gatanu, itariki 22 y'ukwezi kwa gatanu, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Muri kumwe na Frederic Nkurikije.
Kugira umuntu ashike Bujumbura ubu biragoye cyane, kugira uronke imodoka ari kuduganira umuzigo naho yirose yironka ku ibeyi ndende, ugasanga igiciro kiraduga cyane.
Uyu ni Murundi w'impunzi. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi nkuru twateguriye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Amakuru avugwa hirya no hino, ikiza cy'indwara ya kolera kiramaze guhitana ubuzima bw'abarundi 90 bahungiye mu gihugu cya Tanzania kuva aho intureka ya politiki itanguriye mu Burundi. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe kwitaho impunzi ejo ku munsi wa gatanu byaratangaje ko n'abanyatanzania babiri bishwe n'icyo kiza cya kolera. Indwara ya kolera gushika ubu imaze gufata abantu barenga 300 mu ntara ya Kangunga iri ku nkengera ikiyaga cya Tanganyika. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungu bijejwe kwitaho imbabare mu gihugu cya Mali byatangaje ko abanyagihugu bashika 300 bahunze ingwano ibice bigacika mu raruko rw'icyo gihugu. Ingwano iri mu buzima bwa misi yose mu gihugu cya Mali, cyane cyane mu ntara mu raruko rw'igihugu. Yamara ishyirahamwe mpuzamakungu riratewe amakenga n'ubwicanyi buherutse kwaduka mu bisagara bito bito biri mu micungararo igisagara gikomeye cyitwa Timbuktu. Tuyutse nshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ku Murundi kuri FM twumvikanira kuri bice 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Inshuti yawose kandi kuri FM 88 n'ibice 3 no ku Ijwi ry'Amerika kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali mu Rwanda. Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse VOA radio yacu no kuri www.radioyacu.com. Inosawa Muhozi yari yarengutse imbere y'ubutungane yumvirijwe amasaha ashika ane aca aratahuka, akaba atakindi kiringo yahawe cyo gusubira kurenguka. Yabajijwe ku ijanye n'ijambo General Niyo Mbare yashikirije igihe yamenyesha ko yasenyuye ubutegetsi. Mugenzi wacu Desire Atunyimana niwe yaduteguriye iyi nkuru.
Nyuma y'amasaha hafi ane ariko arumvirizwa n'icyariho cy'umushikiriza amanza mukuru wa Repubulika, Inosa Muhoza arongoye Radio Televiziyo Renaissance niho yasohoka, aho yamenyesheje ko yabajijwe ku cyatumye radio na televiziyo arongoye zishikiriza ijambo ya General Godefroid Niyombare umunsi yamenyesha ko yatembagaje ubutegetsi.
Ugiye kurabusanga cyane cyane bashaka kumenya ririya jambo ryashikirijwe na General Niyombare, igituma twarishikirije, aho niho byari bihishimikiye cyane cyane ko igituma twaba twarishikirije twe twasiguye ko twarishikirije kuko ari wo mwuga wacu ari kurondera amakuru tukayashikiriza. Ni ivyo cyane cyane ho byahagarariye
ku kibazo cy'uko atabwo bafise aravye biriko birashikira abamenyesha makuru. Inosa Muhoza amenyesha ko atamuntu ari mu Burundi muri kino gihe iyo buri ubwoba.
Yego, umuntu ari muri iki gihugu adafise ubwoba ku buzima no ku mutekano wiwe, sinzi uwo ari we kuko twese turabona ibiriko biraba ko ari ibintu bidatomoye biteye amakenga, ariko ndi nk'abandi Barundi bose, nta si ntabwo bafise burenge bw'abandi bafise. Ndibaze ko araba bufise kundusha muri ariya makaratiye hamavuga mitrayeze iminsi yose mutaga no mu ijoro, bo bongera bafise ubwoba mbere kundusha mugabo nta kundi yatugira tuzoteba dusubire tuba abantu nkuko twari dusanzwe turi abantu muri.
Frank Kaze, umwe mu bamenyesha makuru bo mu Burundi, yari yishikiye aho Inosa Muhoze yumviririjwe, abona ko iryo renguka ry'uwo muyobozi wa Radio Televiziyo Renaissance ari iterabwoba kwamenyesha makuru.
Nibaza yuko kubona bari ko barengutsa abatwara ibinyamakuru hamwe abo batwara ibinyamakuru hamwe n'abamenyesha makuru nyene, nibaza yuko ari mu ntumbero yo kuvuga bati abo bantu bariko baraturega bavuga yuko twebwe ari twe turabicanyi, ari twe nkozi z'ikibi, ari twe twabaturira amaradiyo, ari twe turiko turabatoteza, kugira ngo babatere ubwoba ubwoba ntihagire aho bashikiriza ivyo bariko baravuga bati reka tubanumishe iriterabwoba byo tuma banuma ataco basubira kuvuga canke gusubira gusaba nibaza yuko ivyo byo biri mu ntumbero yuko bahoza Burundu abamenyesha makuru
ngomenya ko abayobozi bayandi maradio yigenga nka Bonesha FM isanganiro na RPA batashoboye kuza gushikira mugenzi wabo kuko bose bahunze washoboye kuhashika akabari Warema FM Desire Tunyimana Bujumbura ijwi rya Amerika
inyuma yaho ko kumvirizwa kurangiriye Desire Hatunyimana akorera iradio ijwi rya Amerika ibujumbura yaganiye na mugenzi wacu Etienne Karekezi tubatega amatwi
aho ndi ni mu gisagara ibintu bimeze neza abantu bariko ratembera muri kano kanya ariko ibintu byo mu Burundi bihinduka mu nota mutoya urashobora kuba muri ahantu hatekanye mugabo mu musegondo mukazibona ibintu birahindutse ariko aho mperereye muri kano kanya abantu bariko bararengana imidugo iko irarengana mugabo nta wose bwose nkuko abarundi babivuga kuko ikibazo cy'umutekano n'ikibazo gikomeye cyane gose ngaha mu Burundi ikibazo gituma ibintu bitari bike byononekara kandi abantu benshi ubunya basana bamaze kugira ubwoba bwinshi kubera atamuntu akirangura amabanga yiwe nk'uko abyipfuza biturutse kuri umutekano muke
uyu munsi ni kuwa gatano Desire kuba twumva bari ahandi mu zindi ntara cyangwa se no mu nkengero z'u Burundi ubaho mu gisagara hagati watubwira ko akazi kakozwe ntikakozwe aho ngahuri ha imyigaragambyo yabaye biragaragara ko ari yabaye
imyigaragambyo yabaye nta hamwe hataba imyerekano mu makomine ikunda kuberamwo yabaye muri musaga niho bitagenze huko byahora nk'ukubera ntibagitavye huko byahora ariko mu yandi makartie yabaye nandi makartie yabaye kandi barayitegera mbere ku bwinshi nko muri Nyakabiga na Ngagara bitavye ari benshi imyerekano rero mu Burundi urabona yuko ari ikintu kitagiye guhagarara ariko nkuko Pacifique nari nahazwe umwe mu bayiteguye yatwakwe yabitubwiye yamenyesheje ko ku munsi wa gatandatu ku munsi w'Imana atamyigaragambyo izoba bikerekana rero yuko abantu benshi baca biruhutsa kuko umwe wese ashobora guca agenda iyo yipfuza atangorane agashika muri ya makartie ya makomine kunze kuberamwo iyo myerekano atabwoba n'ibintu bigakugwa atabwoba ugasanga mbere n'amaduka yose aruguruye ariko ngiye kuraba n'ubunya naho abantu bugurura bugura bafite ubwoba kubera ibibazo yuko hashobora kuba ingorane z'iki ugasanga baringiye ibintu by'abantu bakabisahura ariko nico gituma rero abantu benshi usanga naho bacuruza ugasanga bafite ubwoba naho bakora icyo ari cyo cyose ugasanga bafite ubwoba bigatuma rero bagiye umutima wama uhagaze ugasanga ibintu byose rero bitabikora mu kazi yaza atakintu kiko kiragenda neza mugabo nko ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana nk'uko bavuze ko atamyerekana izoba nk'abantu baca biruhuta bakavuga bati ndashobora gushika iyo mifuza yose hose ugasanga n'abantu bagiye kuramutsa nk'ababa mu Nyakabiga mu Ngagara ku Musaga bigakibitoka umuntu akagenda aziko atarakimeye inonda
ukomoje ku ngingo abantu benshi bakomeje kwibazaho hirya no hino ati ibintu bihinduka buri sogonda ndibuka ko twavugaga ko hari imyigaragambyo niba nibuka neza ni mu Ngagara ngira ngo cyangwa se mu kumusaga ariko bavuga kandi nuko president cyangwa inkuru nziza cyangwa se abayobozi b'ishyaka rya CNDD FDD bari bagiye mu bikorwa byo kwiyamamaza uyu munsi hari ibikorwa byo kwiyamamaza byaba byabaye aho ibujumbura
ego gihe nari kuri parke nkuru ya Republika turindiriye urubanza aho muhozi inosa rongwera dote bizona necessaire ko arumvirizwa nabonye imodokari y'umugambwe badasigana iprona irimo vya byuma bijyana amajwi kure ejo bita bus bigenda biravuga programme y'umugambwe iprona bagenda baravuga ibyo ikorakora muri no minsi iyo myerekano iyo myiyamamazo iraba ariko nayo nyene mu gisagara cya Bujumbura ntiriko iraba nk'uko byahora kuko nabo nyene ntibashobora kugenda mu makartie atandukanye nk'uko nari bamenyesheje ejo kwijyabe baratewe amabuye haravuga amasasu muri prona bari bagiye mbere harimo n'ikigega cya mbere cy'umukuru w'igihugu baraheba barasubira inyuma batagiye muri ko kwiyamamaza kwabo nabyo nyene murumva ko biriko biragenda nabi naho bavuga ngo bariyamamaza mu gisagara cya Bujumbura uwo bavuga ko biyamamaza neza iyo bariko arabesha kumufasha kuko nkuno munsi no mugagara byaje avuze ko umugambo Sende DFDD havuge ndakuri ya mamaza harabimyerekana mu gitondo hacya basubirayo n'indi inyuma ya saa sita kugira barabe kuko abo bantu ko batoza kwiyamamaza mu komune yabo kuko bamwe bavuga bati no gusomborota abantu kujya kugira iniye kujya kuri yamamaza abandi nabo bariko barabura abandi abariko barabura abantu babo bapira mu myerekano bakavuga ati ni nko kuba kubakindaga kuvuga ati yenge kwiyamamaza abandi nabo bari mu myerekano kabari ibintu rero abantu benshi batatahura ukuntu hapfira abantu abandi bakacyabaza kubyinira aho hantu harapfira abantu nacyo gituma rero abari mu myerekano babonye abantu baje kwiyamamaza badashobora no kubumba na gatoya ahubwo bacyabatana mu mitwe
ahubwo twari twumvise ko uyu munsi president Pierre Nkurunziza agomba kujya kwiyamamaza mu ntara ya Ngozi kwivuko byashobotse da makuru twumvise ko nabonzi ko afite ishingiro ibyo bintu byabaye ntibyabaye byagenze bite
kuvuga ko byabaye turi Bujumbura biragoye etienne kuko ingozi ni birometero y'ijana ariko ico nzi gusa nuko bashatse kwiyamamaza mu ntara ya Ngozi nta ngorane ziriyo nta myerekano yikira habera hagati mu gihugu ugiye kuraba haratekanye nico gituma bashatse kuja kwiyamamaza biroroshe ahubwo nico nico gituma bera abanyamuryango bavuga bati abitoje muri Bujumbura bavuga bati amatora yaba gute twebwe tudashaka kwiyamamaza mugabo hagati mu gihugu bariko barakora icyo gikorwa ukuri kwamye bakavuga ko ari ikintu kigoye cyane ko niba yagiye kwiyamamaza Ingozi nta gitangaza na kimwe coba kirimo kuko Ingozi nihavuka kandi nta myerekano ihari abantu baratembera ukuri kwamye mugabo gusa ikintu kibashikira ni nkurikizi gusa iriko zabera Bujumbura kuko igisagara cya Bujumbura nico mu bisanzwe gitunze nk'igihugu cyose abantu bose ariho basimira abantu bose bakora ibintu bikomakomeye niho hari n'ubuzi bwinshi bwa leta niho bukorera barafikirwa n'ibibera mu gisagara kubera imyerekano mugabo kwiyamamaza aho nibaza uko hagati mu gihugu atantamba mihari kiretse intara zimwe zimwe iriko zirabera imyerekano n'intara za Mwaro za Bujumbura rirare aho hamaze gutangura imyerekano nayo handi hoho nibaza ko kwiyamamaza atakibazo gihari
Desire mbere yuko nkurekura gato nawe ukaruhuka maze kuvugana mu kanya gashize ariko ni nkora tugejejeho umunyamakuru wacu mushya Jean Bosco ndarurinze mu ntara ya Kirundo atubwira ko kubona ibiribwa n'ibicuruzwa bitoroshye kubera ko gukura ibintu ibujumbura bisigaye bigoranye kandi ko nibigeze mu Kirundo birahenze cyane ko ngo hari abantu benshi bagombye kuba bafata ibyo biribwa ariko ko bahunze ibujumbura kubona ibiribwa n'ibindi bicuruzwa n'ibintu byoroshye watubwira aho iki
ibintu bigoye cyane cyane kuko ibujumbura amakaritsiye amakomune menshi atandukanye ubuzima busa n'ubwahagaze kubera nta kimwe gikorwa abantu bose birwa bugaraniye mu nzu hakavuga n'amasasu menshi agatuma n'uwagomba gusohoka bidakunda kwasohoka amasoko asa nkayugaye isoko yo mu Ngara ntirema isoko yo mu Ijabe ntirema isoko zo mu Nyakabiga ntizirema murumva yuko kuronka ibifungwa bigoye nk'ubuno kugira yuko ku munsi w'ejo wa gatandatu no ku munsi w'Imana kuko habaye bavuze ko atamwerekana babayiteguye usanga ku masoko yose abantu bariko barahindana bafite udufaranga bafise bagenda gusuma kugira bagire icyo bita stoke mu Gifaransa bakagira ibintu bakabishyira hamwe bakabibika kugira barabe kwindwi yohera bafise ibyo bashobora gufungura ariko naho nyene kubera biba birondegwa n'abantu benshi kandi mu mwanya umwe usanga bizinge cyane ugasanga rero kushobora kugoronka ikintu umuntu agura ni ikintu kitoroshye na gatoya ni ibintu bigoye cyane rwose mu Burundi muri kino gihe ubuzima ntibworoshye kubera umuntu ntaronka icyo yipfuza cyangwa kironke ku mwanya cyipfuriza ko kandi bivanye n'uburyo bwiwe
Desire Hatungimana turagushimiye uko biri kose kubona amakuru ntabwo byoroshye ariko umunsi ku wundi ubwo na hejo rero mu gitondo cyangwa ejo ku manywa uduha amakuru yuko yifasha aho mu Burundi
ingaruka mbi z'imyerekano iriko ibera ibujumbura ziribonekeza mu gihugu hagati nko mu ntara Kirundo ibicuruzwa biva mu isara cha Bujumbura biboneka bigoranye bihashitse naho ibiciro bikaduzwa abacuruza bavuga ko bakora bahomba kuko abahora bashorera benshi bahunze abasigaye nabo ngo ntibashobora guhangana n'ivyo biciro ni nkuru twashikirijwe na mugenzi wacu Jean Bosco
Uwo mudandaza wo mu isoko nkuru ya Kirundo asanzwe arangura ibicuruzwa mu gisagara cha Bujumbura avuga ko bitaborohera gukura ibidandazwa i Bujumbura kubera imyerekano ngo rugendero rabazimba bigatuma ibiciro babiduza.
Kugira umuntu ashike i Bujumbura ubu biragoye cyane kugira uronke imodoka ari kuduganira umuzigo naho yirose yironka ku ibeye ndende ugasanga igiciro kiraduga cyane ushitse ngaha ugaharura ibintu bya transport ugasanga birazimbye cyane. Ituma nibiciro bica biduga kubera tano umutekano harukwiriye. Itomati yahora tuyishikanye ngaha mu Kirundo tiranguza mu ma 35,000 no kuvuga ibihumbi 35 by'amarundi ubigeze ku 42 by'amarundi. Amavuta y'amamesikiro cavuye ku mafaranga 1,500 bigeze ku 1,800.
Ivyo bashoboye gushikana ngo bisohoka nabi nabi. Imvo ngo bahora babashorera bahunza ari benshi abasigaye nabo ngo nta bushobozi bafise bwo guhangana n'ibiciro byaduze.
Ubu ntitukiro nk'abantu bagura cyane kubera mwino ntara abantu barahunze cyane bagura buke buke n'utuzanye si cyane ntibabigura cyane ku munyagihugu muto muto aje kugura nk'ikiro agasanga cyaraduze ko amahera 300 ibi mujyohera cyane na usanga giye atashimishijwe.
Noel Ndayiragije umunyabigega mu ishyirahamwe Soje Makie rikorera mu isoko nkuru ya Kirundo aravyemeza akavuga ko imiryango myinshi y'isoko yugaye kubera ko bene yo bahunze ngo bakabamaze guhomba imiliyoni z'aba 200 batabona aho zizova.
Abantu benshi barahunze gose amazu menshi ngaha nka 2 bya 3 by'amazu yose arugaye bari ko baradandaza amafaranga bashobora kuduha kuko ni bari ko baradandaza hafi imiliyoni 200 nizo abadandaza bo mu isoko bafise amazu baheranye kuko batagize kuriha gukweze kweze 10,000 ku nzu bararahiye no gusubira no kuriha bose barugaye bagenda kumwishyuza amafaranga aca kubarira ngo nzoba ndariha impori iboneze amatora ngo aheze urumva turarindiri.
Kiretse mu isoko nkuru ya Kirundo ibidandazwa nk'amayite y'amatelefone yo mwishyirahamwe rewo vyaradugijwe gushika ku bice 10%. Ikinyobwa cha Primus kiva mu ishyirahamwe Brarudi congekwa ko amafaranga 100 inkomoko wakabari imyerekano itorohereza ababizikura ibujumbura kubishikana mu gisagara cha Kirundo kiri ku birometero birenga 200 uvuye ku mugwa mukuru w'u Burundi mu Kirundo. Jean Bosco ndarurinze kubwijwi rya Amerika.
Bakunzi bijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ryongeye ibiganiro mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu gitondo uretse programu itangira kuva isa 11 n'igice twongeye amakuru isa 12 isa moya n'isa 2 mu gitondo. Ku gicamunsi Ijwi rya Amerika ribagezaho amakuru isa 10 isa 11 na saa 12. Amakuru n'ibiganiro bizibanda cyane ku Burundi. Ni ku Ijwi rya Amerika kuwa mbere kugera kuwa gatanu.
Abashikiranganji bo muri Afrika yo mu bihugu byo mu buseruko baragendeye impunzi z'Abarundi mu makampi mu kampi yitwa Mahama, maze izo mpunzi ziraheza zirashikiriza ibibazo zifise cyane cyane zikaba zisaba ko zo kwimurirwa mu bindi bihugu. Ivyo bikaba biva ku bibazo izo mpunzi zifise birimo ibibazo by'ibifungurwa, amazi hamwe n'ibindi nk'uko mugenzi wacu Eric bavugubusa bagira ubusa abitubwira. Eric,
kwinjira mu nkambi z'agateganyo zakiri impunzi z'Abarundi uhita ukubitana na bintu biribazo by'ubuhunzi byiganjemo iby'inzara, ibikoresho bidahagije n'ibindi. Bavuga ko kubajyana mu nkambi yabugenewe Mahama mu karere ka Kirehe byagabanuka igihabanye n'ibyifuzo by'abasohorera mu nkambi z'agateganyo na Kirehe bararira yo kwarika. Ugikandagiza ibirenge Mahama usohorezwa umurundo w'ibibazo. Mu masaha ya saa 3 za mu gitondo twasanze ku migezi yose inkomatica ibintu, bose bararwanira amazi.
Amazi biragaragara ko ashobora kuba ari ikibazo. Umurongo w'abantu benshi babuze amazi yo kuvoma ni make make. Muraho neza? Amakuru ni meza gahoro. Gute
uko turi mu nkambi tubura amazi?
Mubura amazi? Ubu waje hano ryari?
12.
Waje hano saa 12? Mwaje saa 9 z'ijoro?
Mwaje saa 9.
amazi aratugora kubera nyene turaza mu ijoro tugasanga batonze ari benshi cyane cyane tugasanga yakamye tukaguma ngaha dushitse ngaha naho abantu bisuku baca baza ari benshi ngo abandi bakora ubuyi tukabura amazi abana bakicwa n'inzara tugatanga saa sita kandi twaje nka saa cyenda y'ijoro.
Uretse ibibazo by'amazi, inzara nayo ngo iravuza ubuhuha. Aba twakubitanye nabo bavuye gufata amafunguro bijujutira bikomeye agace k'agafuka karimo ifu y'igikoma ibiro 15 ku bantu 40 mu gihe cy'ukwezi nk'uko babyiyamirizaga.
Nera utuntu kuno kutungana ngo ibiro 16 ku bantu 40 dufate turantu b'imiryango imiryango inini ku bantu 10 naye murabe murabe kuno tungana tugabura gute tuzomara uko ku kwezi none twajya ngo tugende twiture ku bazungu turabe ko twabaza turondere n'umuntu atuvuga atuvuga ko nta gifasa tuzishesho ngereza twarondere umuntu atuvuga tubaze abazungu twumva yuko injya bari ko baraduha hajyuka ari zijanye n'amategeko n'usandara amategeko turatora nta kibazo
abantu 40 ngaha
12 abantu 40
tugabana
12 nako tubigabura ntabwo ndushaka ngatwe bihema ntabwo
kubera ibibazo by'inzara byigaragaza mu nkambi ya Mahama icumbikiye impunzi z'Abarundi, ubu ngo hari abamaze gufata ibyemezo bisharira binatwara ubuzima bwabo.
Hari abantu babaye mu buryo butandukanye, hari abantu twashyitse bamaze kwiyahura kubera inzara bakiyumvira gusubira mu gihugu baje bavamo kubera inzara. Ngo byagenze bite?
Wagiye kwiyahura kubera arifise umuryango w'abana bashaka kumupfana acagenda kwiyahura.
Murifuza ko babapakira bakabasubiza iwanyu?
Tukaza kukuyongisha.
Ibyo bintu uko bitandukanye n'ibibazo mwahunze?
Naho twahungiye naho dufite ibibazo.
Mu byifuzo z'impunzi z'Abarundi zagejeje kuba minisitiri w'umuryango uhuza ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba ubwo babasuraga bareba iby'imibereho yabo, bavuze ko ibibazo bafite byakoroha igihe byashoboka ko hagira ibindi bihugu bibakira. N'ibyifuzo n'ubusanzwe bari babwiye Ijwi rya Amerika.
Hari ahandi nk'ikindi gihugu gishobora kutwakira ngo dukura ngaha bakatujyana, kuko ubuzima tubayeho ngaha ntabwo ari bwiza cyane. Twavuye hariya duhunze amasasu ibintu bikomeye cyane, ariko inzara nayo iraje tubabaza cyane.
Burundi nta wifuza gusubira ahubwo yotera aza gufata imisozi mu kindi gihugu, mu Burundi nta wosubirayo.
Kuri urwo ruzinduko mu nkambi ya Mahama bari ubuzima bw'impunzi z'Abarundi zibayemo, bababwiye ko bagiye gukora raporo ibumbatiye ibyo bibazo byose ikazashyikirizwa abakuru b'ibihugu mu nama itaha. Kuri Madame Valentine Rugwabiza, ministre muri East African Community, avuga ko ikibazo cy'ubuhunzi bw'Abarundi kidahangayikishije Uburundi gusa.
Ikibangamiye umutekano w'Abarundi kiratubabaza mu muryango w'Iburasirazuba hose, ntabwo kibabaza Abarundi gusa, kiratubabaza twese. Twebwe ubwacu ikitugenza ni ukureba uko mumeze, kuganira namwe, noneho tugatanga raporo. Turi n'umwe ameze tugatanga raporo kuba dutumye, noneho tuzakomeza kubagezaho ibyo ibyemezo bazafata. Murakoze.
Biteganijwe ko iby'abo bategetsi bo mu muryango uhuza ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba babona muri izo nkambi z'Abarundi aho bari hose bizashyikirizwa abakuru b'ibihugu bahuriye kuri uwo muryango bakagira icyo babikoraho. Kuri ubu inkambi ya Mahama mu karere ka Kirehe hafi y'umupaka w'u Rwanda na Tanzania icumbikiye impunzi z'Abarundi zikabakaba 2024 zatangiye kugera mu Rwanda mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu y'umwaka. Eric Bagirubusa, Ijwi rya Amerika, mu nkambi ya Mahama mu mpunzi z'Abarundi.
Ibihe byashize byasigiye cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirijwe iby'urubyiruko mu kiganiro ejo. Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hashize, twubake ejo hatubereye. Iki kiganiro mukaba muzajya mukigezwaho n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko. Ikiganiro ejo kikaba kizajya kibagezwaho buri cyumweru guhera saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo kuri radio Ijwi rya Amerika ku 104.3 FM.
Ikiganiro ejo.
Imanza zose zijanye n'amatungo zaciriwe mu masentare Gacaca zararangijwe nk'uko byasiguwe no mu mushikiranganji ajejwe ubutungane mu Rwanda. Iyi ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kabuye.
Mu myiherero inyuranye yakozwe n'abayobozi bakuru b'u Rwanda, ikibazo cyo kurangiza imanza zaciwe mu nkiko gacaca cyagiye gifata umwanya munini mu bibazo by'abazwaga abayobozi. Yaba Perezida wa Repubulika na Minisitiri w'Intebe bose batanze amabwiriza ku iki kibazo kigomba kurangirana n'uyu mwaka. Bimwe mu bibazo byerekanywe n'abayobozi bari mu nama i Kigali kuri wa gatanu, inama yigaga uburyo bunoze bwo kurangiza iki kibazo cy'imanza z'imitungo zaciwe mu nkiko gacaca, ariko kugeza ubu abayangije bamwe bakaba batayishyura. Ikibazo cy'abaturage babakene bangije imitungo ariko kubona ubwishyu bikaba bikigoranye, cyakunze kuza nkihurizo hagati y'abavuga ko nta bwishyu babona n'abangirijwe imitungo nabo bifuza ko basubizwe ibyabo. Iki kibazo ngo cyaba kigiye kubonerwa umuti kuko abishyuzwa mu nkiko gacaca badafite ubushobozi ngo baba bagiye kujya bakora imirimo nsimbura gifungo ifite igirwa kamaro. Uyu ni madamu Yankuri Judetta, umukozi muri Minisiteri y'Ubutabera.
Itegeko twari dusanzwe dufite ni iteka rya Perezida rigenga imikorere ya tije. Ryari rijyanye na ya tije yakorwaga ari igihano simbura gifungo, cyane cyane kuba koze icyaha cya Jenoside. Ubu rero iryo teka ririho riranozwa, ririho riravugururwa kugira ngo hashyirwemo n'uburyo bari abantu badafite ubwishyu bajya bakora imirimo, hanyuma umusaruro uvuye mu byo bakoze ukaba wagera kuwo bagomba kwishyura.
Abantu barenga miliyoni imwe n'ibihumbi 200 nibo bategetswe kwishyura imitungo yangijwe mu gihe cya Jenoside. Hafi 90% bangije imitungo barangije kuyishyura, abasigaye nibo basabwa kuyishyura mbere y'uko uyu mwaka ushira. Gusa abayobozi bari mu nama i Kigali bagaragaje zimwe mu ngorane ziboneka mu irangizwa ry'izi manza. Izigaragara cyane zagarutsweho nuko impapuro z'irangiza rubanza zidafitwe n'ababuranyi bose. Ikindi ni abantu bagiye bangiza imitungo bakaba baravuye mu gihugu, ndetse n'abasabwa kwishyura imitungo ariko bakavuga ko imanza zabo bifuza ko zasubirwamo. Minisiteri y'Ubutabera ifatanyije na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu bakaba bashyizeho icyumweru kizita kuri ibi bibazo, kizatangira ku wa mbere w'icyumweru gitaha. Ikigamijwe ari ukubanza guhuza abaturage ngo bishyurane ku neza hatagiyeho ingufu zo guteza cyamunara. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika, ibiganiro by'igitondo kuri telefone zigendanwa. Hari bamwe muri mwe mutwumvira kuri telefone zigezweho nka iPhone na Samsung, ni byiza pe. Ariko niba ufite ingorane zo kutwumva kuri telefone isanzwe, jya ku rubuga rwa internet radioyacu.com. Urabona ahanditse ngo nta smartphone ufite, ntugire ikibazo. Noneho kanda ku kambi k'icyatsi kibisi kareba hasi, maze winjize muri telefone yawe ku buntu uburyo bugezweho bwo kudukurikira. Ubu ni uburyo bworoheje bwo kukugezaho amakuru agezweho n'ibiganiro wikundira. Radio Ijwi rya Amerika ni yawe, radio yacu.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviza iradiyo Ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tusubiye kandi kubatera kamo kabasaba ko mwoturungikira nimero zanyu za telefone kugira ngo tuze turabatelefona abashaka bose kugira icyo bashikirije muri iyi radiyo yacu, iradiyo yanyu. Mukanya turasozera amakuru yacu yo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse incamake y'amakuru twashikirije. Twabwiye ko ikiza cy'ingwara ya kolera kimaze guhitana ubuzima bw'abarundi 90 bahungiye mu gihugu cya Tanzania kuvaho intureka ya politike itanguriye mu Burundi. Ibiro by'ishyirahamwe mpuzamakungujejwe kwitaho impunzi ejo ku munsi wa tanu byaratangaje ko n'abanyatanzania babiri bishwe n'icyo kiza cya kolera. Ingwara ya kolera gushika ubu imaze guhitana abantu barenga 300 mu ntara ya Kangunga iri ku nkengera ikiyaga Tanganyika. Njoti mwese mukunda iradio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye munsi bigaruke ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Alimasi Fatuma yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkundikije. Mugire ijoro ryiza. Thank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.